ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mwiriho neza inshuti mwese mu duteza amatwi ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyari kimaze amezi menshi gifunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona cyongeye gufungurwa ku ndege zitwara abagenzi.
Ziriya ngingo zose gukaraba, gutandukana, guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo babafate eshantiyo kugira ngo baje gupima ko atamugera wa coronavirus bafise, guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene.
Woni Emmanuel Miburo umuyobozi mukuru w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko yiteguye gukorana n'uwatowe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure. Amakuru yacu kuri isaha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwatowe kuba perezida Joe Biden yatangiye gushyira hamwe abazaba bagize ubutegetsi bwe. Hagati aho abategetsi hirya no hino ku isi bakomeje kumwoherereza ubutumwa bumukeza ku ntsinzi yabonye. Muri bo harimo perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Paul Kagame w'u Rwanda. Bombi bagaragaje ko biteguye gukorana na Amerika mu kunoza umubano hagati y'ibihugu byabo. Inkuru irambuye ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuyibaze mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Joe Biden yatowe kuba perezida yihutiye gutangura kwitegurira gushikira amabanga y'umukuru w'igihugu igihe azorahira ku itariki 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'2021. Ategekanya kandi gukuraho imwe mu migambi ikomeye perezida Trump yashizeho. Joe Biden afashe iyo ngingo mu gihe perezida Trump ariko agwanya ibyavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri w'indwi turangije, ariko ashingisha imanza mu masentare mu kuvuga ko hari bitagenze neza mu matora mu mareta atari make aho Biden yatsinze. Joe Biden n'icegera ciwe Kamala Harris batangaje ko bazoshimikira buno nyene kukiza cha COVID-19, ubutunzi bw'igihugu bucumbagira muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe n'ikibazo gikomeye cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba. Biden yatangaje uno munsi wa mbere ishigwaho ry'umugwi ujejwe gutanga impanuro ku bijanye na COVID-19 ugizwe n'abantu 13. Yasiguye ko guhangana n'ikiza cy'umugera wa corona ko ari umwe mu migambi ikomeye cyane leta yiwe izoshiraho. Amenyesha ko azokwirikiza impanuro azoba ahawe n'abahinga mu byerekeye ubumenyi. Perezida Trump yatangaje mu ndwi zirangiye ko bamaze kugira intambwe zikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19.
Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko yiteguye gukorana n'uwatowe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Fidele Niyongabo arakomeza.
Ivyo Ghebreyesus yabitangaje uno munsi wa mbere ni mu gihe yakiri utwigoro two gukomeza kurushiriza ishyirahamwe ayoboye biciye mu gutunganya gushasha inzego zirigize. Yavuze ko amakungu akwiye gusubira gusenyera ku mugozi umwe mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19. Perezida wa Amerika Donald Trump yarahagaritse intererano Amerika yatanga mu ishyirahamwe OMS. Leta yiwe yaratanguye gushyira mu ngiro umugambi wo kuva burundu muri iryo shyirahamwe mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza w'2021. Yagirije ishyirahamwe OMS ko rikorera mu kwaha k'Ubushinwa. Ibyagirizo umuyobozi w'iryo shyirahamwe Tedros Adhanom Ghebreyesus yahakanye inshuro zitari nke. Perezida Trump yaranebaguwe bikomeye n'amakungu ku byerekeye iyo ngingo yiwe mu gihe ahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona. Joe Biden yatangaje ko azokuraho ingingo ya Perezida Trump yo kuva mu ishyirahamwe OMS ku munsi wa mbere azoba atanguye amabanga yiwe ya perezida.
Abana bo muri Amerika y'Amajyepfo bashobora gusigara inyuma cyane mu bijyanye n'amashuri biturutse ku cyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankuzi.
Abana bo muri Amerika y'Amajyepfo batakaje iminsi y'amasomo ikubye inshuro enye iyo abo mu bindi bihugu ku isi hose batakaje kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ikigega cyawe nikita ku bana UNICEF yabitangaje muri raporo yayo kuri uwa mbere yerekana ko miliyoni 137 z'urubyiruko kuri uwo mugabane batarasubira mu mashuri. Amerika y'Amajyepfo yibasiwe cyane na COVID-19 habonetse abantu barenga miliyoni 11 n'ibihumbi 600 banduye virusi ya corona hapfuye abarenga ibihumbi 400 nkuko imibare yakusanijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibigaragaza UNICEF yasanze abana muri ako karere barahuye cyane n'ingaruka z'iki cyorezo ku buryo burenze urugero muri iyo raporo UNICEF yerekana ko yanasanze COVID-19 ishobora kongera cyane ubusumbane ikanatuma abandi bana benshi bava mu myigishirize isanzwe y'amashuri mu gihe benshi bigira mu ngo ibura ry'ibikorwa remezo mu bijyanye na tekinoloji n'iry'ibikoresho nka tablete na za mudasobwa bisobanuye ko abana benshi batazabasha kwiga iyo raporo ya UNICEF inavuga ko ingaruka z'uburezi ku bukungu zizashegesha ibihugu ku myaka myinshi iri imbere
Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyari kimaze amezi menshi gifunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona cyongeye gufungurwa ku ndege zitwara abagenzi. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Kondwi kondwi, inshuro zirenga imwe indege z'amakompanyi y'ibihugu by'u Rwanda, Ethiopia, Tanzania, Uganda na Kenya zizosubira kuguruka zigana mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Indege y'ikompanyi y'igihugu cy'u Bubiligi nayo izogenda rimwe gusa mu ndwi ku munsi wa kabiri. Indege ya Kenya Airways niyo yazitanguriye kuri uyu wa mbere, ikaba yageze ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Mercure Ndadaye isaha 2:20 z'agatondo. Yabaye iya mbere ije icyo kibuga gisubiriye kugurura icyese. Umuyobozi mukuru w'icyo kibuga yabwiye abanyeshamakuru bari bahari ko ingingo zose zashinzwe n'umugwi w'igihugu ujeje kurwanya umugera wa COVID-19 zitegerezwa kwitonderwa. Emmanuel Miburu.
Ziriya ngingo zose, gukaraba, gutandukana, guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo babafate eshantiyo kugira ngo baje gupima ko atamugera wa coronavirus bafise, guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene ko ari ijya amahoteli yose ategekanijwe, n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli ko atawuri karigenza nabi ngo aje kubonana n'abantu bya bishobisho by'abarundi. Ibyo byose dutegerezwa guma tubigwanya gushika ingenzi ishitse ije mu muryango canke mu bikorwa yashikiyemwo ari uko twabonye neza ko atamugera wa coronavirus afise.
Izi ngingo n'umukuru w'igihugu yahaye akarorera abandi bantu na cyane cyane abarundi batahuka kugira ngo bazitwararike. Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha hamwe n'abandi bantu 19 bari bajanye mu rugendo rw'iminsi 5 rwarangiye kwa gatanu ushize muri Guinea Equatorial, ubu bari mu kato bishizemo kuva batashe kwa gatandatu w'indwi iheze. Yurubutse indege President Ndayishimiye yasiguye ko ingingo yifashe kubera amakenga muri bino bihe by'ikiza cya corona ategerezwa kuba umuderi.
Ntidushobora kumenya yuko twoba twaranduye cyangwa tutanduye kuko n'ikiza kigendera mu muyaga. Hano mukavuze ko ngaha mu Burundi tugendera kuri cya civugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus. Murumva rero mu gihe tuva tuti ntawomenya, birumvikana yuko tutoca rero tuza turabahemera ko uko dushaka tutaramenya ingene tumerewe. Rero abaganga bacabanza kudupima barabe ko tuje tumeze neza, hanyuma tuce dusubira kandi tube turihangana kuja mu bandi amasaha 72 nk'uko abajejwe amagara y'abantu bama bariko baduhanura. Hari naho wasanga twanduriye no mu ndege ducacuza kurindira amasaha 72 turabe yuko bizabimeze neza.
Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyari cubugaye kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu ntumbero yo kugwanya no kwirinda irandagata ry'umugera wa COVID-19, ariko imbibazo mu mazi no ku butaka zirachugaye nk'uko itangazo rya leta ryasohotse mu ndwi iheze ribivuga. Prosper Ntarwami umuvugizi wa leta yemeza ko hari kwashirwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kurwanya ikiza cya corona, kandi kwiyugururwa ryizo mbibe rizoba bukebuke hisunzwe ingene izo nyubako n'ivyo bikoresho bizoba biriko birahera gushirwaho bikanashobora gukora. Kuva umuntu wa mbere afite umugera wa virusi ya corona abonetse mu Burundi mu kwezi kwa gatatu, abantu bawanduye bagera ku 612, 549 barakize, 32 bakaba bakiriko baravurwa, mu gihe umuntu umwe ariwe yahitanywe nawo kugeza ubu ufatiye ku bitigiri bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika. Eroje wika neza Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno, ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 radio communautaire la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Abagize ishyirahamwe BYW rigizwe n'urubyiruko rw'abarundi batuye hirya no hino ku isi baheruka gukusanya inkunga yo gufasha kubaka ishuri mu ntara ya Bujumbura. Ese icyo gitekerezo cyaje gute? Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yabibajije Dalila Nimpagaritse, umuyobozi w'iryo shyirahamwe.
BYW nurunani gugwaruka gwaje hamwe gugwaruka rw'abarundi ruri mu mihingo yose y'isi, no kuvuga ubihugu bitandukanye hamwe bifatanyije n'abari mu Burundi bashyizeho urunani kugira ngo babere ihuriro aho bohurira bashobore kuyaga kumenyana bahejeje kumenyana bashobore kubona ibikenewe hama bishobora kubateza imbere bo nyene no guteza imbere aho baje bava mu makominote mu Burundi, nk'uko dusanzwe tubizi ko igihugu cyacu kigikeneye byinshi kandi twese umwe wese mu byo ashoboye afite icyo yoterera. Ni muri iyo ntumbero twa nyamukuru twahimirije ugwaruka rw'abarundi bose bari mu mihingo itandukanye y'isi gushyira hamwe kunga ubumwe tudakumiranye umwe wese mu bushobozi bwiwe kuza hamwe hama ugo runani mu bisanzwe bitakora umaze umwaka rukora mugabo twari tugishyira hamwe ukuntu ibyiyumviro ukuntu twokwandikisha mu mategeko yagenga igihugu cyacu yagenga amashyirahamwe adaharanira inyungu zabo cyangwa z'amafaranga, no kuvuga ama NPOs non-profit organizations kugira ngo yemegwe n'amategeko muri minisiteri ibijejwe ariyo minisiteri ijejwe
ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu.
Ego. Muri icyo gihe tukiri mu kwiyumvira kuko byasaba structure ikomeye abaza gusinya twariyumvira ati anatanda ko dukora ivyo turashobora kuba turamenyana cha duhurira muri platform iri virtuel, no kuvuga iri kuri WhatsApp. Naho tutari tuzi na nyamaso mu yandi jenja ndakreiyo groupe WhatsApp hama turarekrita abo ba jeune Burundi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mbere turashyiramwo n'aba jeune Burundi b'imboneza bari barakora ibikorwa bihambaye ngaha mu Burundi bamaze kumenyekana ko bitanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Nabo nyine turabazana kuko nitwashatse kwitwa ko turaba diaspora gusa, tubazanye muri icyo gihe twari tukimenyana dutangura kuduga imisozi tubigira nka sport. Hama umunsi umwe turiko turaduga iyo misozi nka hike isanzwe tugwa kuri nyashure, turibonye tubona nyene iri mu makondisiyo atameze neza, yari jewe n'abandi ba jeune bake bangaha mu Burundi, turibonye turarifotora turibaza ati none iri shure rimeze gute ko ritameze nk'amashuri tumenyereye kubona i Bujumbura yikwije yubatse neza yafise equipment yafise amadirisha akwiye, kuko icyo gihe hari mu buruko muri 2019 mugabe icyo gihe imiryango yari yuguruye turinjira tubona ntihashemeye turavuga ati burya tuzubaza neza abahaba muri no communauté n'ishure ryatangura tubaze iryiri shuri uko byifashe. Turamanuka turatanga message muri WhatsApp group duti twabonye ishure vraiment ritameze neza hano twari ko turagira turinonora imitsi muri iyo misozi yanamiye Bujumbura. Hama rero abandi bajene bo hanze bari bonye bati ishure nk'iri yacabaho aho nyene hafi atari kuvuga ngo ni ruguru cyane mu misozi yo hagati duti na nyene ati ntitunazi neza ariko twagiye turabaza abahaherereye ingene yitwa baratubwira ko ari ku musozi bita Ndagano. Nuko nyene icyo cyumviro cyaje urumva rero abo bajene basaravuga ati none twokora iki basa rero babicishije kuri jyewe n'abo twari kumwe ngaha baratuzeza gusubirayo ishure ritanguye muri septembre 2019 akigenda mutubarize neza nyine iryo shure ryitanze hama natwe bwe nk'abajene nkuru nani rw'urwaruka rw'abarundi tunze ko hari icyo na kimwe twofasha icyo gihe nitwiyumvira ko twari gufasha byinshi ariko twisanze twamaze kuba interese narijya atari kure cyane ya Bujumbura. Muri icyo gihe rero BYW byitwa ko yari imaze gukora utundi tuntu duto duto nko gushyigikira abantu bashyikiwe n'umuzuri wo kuba interekwa naho nyine twararezinze amafaranga hagati yacu urumva ni muri kaka WhatsApp group. Bwabo icyo nicyo kintu byitwa ko cyace ikigurwa kinini cya mbere twasiye duhurirako rero ubwo runani rusha rugumaho noneho kuko izina ryari ryamaze gutorwa mugabo cyo turavuga ati malgré ko tutarajya kwiyandikisha tukaba dufise intumbero yo gushyigikira igihugu twavuyemo ni communauté muri mu kwiteza imbere ikubera iki none kitoba ikintu malgré ko tutariyandikisha nk'urunani rubuzwe kubera ko tutobwira n'abandi bajene bose tubereke ibiriko biraba duhereye aha nyene hasi ahantu twabonye rero nuko BYW byitwa yuko yagiye hamwe iratangura
icyo gikorwa. Ndumva ko ari ibintu biteye igomwe uko kuntu urwaruka rw'abarundi bari mu Burundi n'abari hanze bifatanyije bagakora iki gikorwa gishimishije kandi kitoroshe mukaba mwaragiye hamwe mu buryo bwumvikana ko butunganyije neza kandi burimo umwumvikano w'ukushaka guteza imbere igihugu cyabibarutse. Reka tuhindukire ku mushingantahe ndabazaniye. Mushingantahe Lambert, mumaze igihe kingana gute mwigisha aho ku ishuri rya Ecofo urugwaruka rwagendeye rukabona uko byari byifashe rubona bidashemeye bidakwiye kuba uko onye wewe warusanzwe uhakora igihe kingana gute?
Cewe namaze imyaka ine ndakorera nahaje mu 2017 imyaka itatu murantunga imyaka itatu ndakorera naje mu 2017 nasanze abanyeshure bigira mu masomero atameze neza n'amasomero atarasize isima hasi atarasize isima ku mpome intebe kubera yuko uko umuyobozi yabivuze yari ingabirano twari twahawe na UNICEF zari intebe zari zikozwe mu makarton hanyuma rero harageze igihe imvura yaguye amashuri yaguruka bivaye n'ukuntu atari yubatswe mu buryo bukomeye za ntebe zinyagiwe ziraya zivunagurika abanyeshuri bakabura aho bicara. Nisanzwe amashure atameze neza aho amadirishya atari ariko usanga abana bariko bariga bari mu makondisiyo atameze neza naho rero kaca tubona bagira neza baje catangura kudufasha.
Birumvikana ko kumbure indongozi z'ishuri zishobora kuba zarakoze ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo bagerageze gusananura kubaka ibi birasi byo byaragiye biraguruka nk'uko twabyumvise mu nkuru. Hari abagira neza mwa mwarituye nk'ishure uzi canke abayobozi babo barituye muri ico kiringo cose ibyo bibazo byagiye biraba kuri iryo shure byo byagiye biragenda gute mu kugerageza kuryubaka neza hama ntivyakunda gushikaho BYW iza ikagerageza gufa
Ndiri nyuma gatoyi ishure rigitangura yari yubatse matafari y'inombori matafari gaturiye adahiye buke buke ababyeyi bahise hamwe na tuga abarezi na n'abatejwe intwaro baduha amatafari baduha amabati twaragerageje kubaka ishure y'amatafari ahiye ngirya atazagira ibyo bibazo ariko rigurutse komine yaradufasha ikaturonsa amabati hanyuma ababyeyi nabo bagaca biyungunganya bakarondera ibiti imbaho tugasigaye tugasakara mugabo ishure wasanga atari kibe isomero ryiza abanyeshuri bashobora kugira bashobora kwigiramo hanyuma bashobore no kumenya uko biga makondisiyo nabi intebe zaravunaguritse basha gutwara n'umusonga bivanye n'ukuntu amakondisiyo bari mu kwiga.
Birumvikana ko bitari byoroshye cyane cyane ko nk'uko Dalila yabivuze abenshi badakeka ko rishobora kuba ryari gifasha uko ryari gifasha cyane cyane kuri ubu rwaruka ruba mu mahanga akenshi ntiguyumvira yuko ibibazo nk'ibi bishobora gushikira amashure cyanke abana bakaja mu bibazo nk'ibi mu gisagara. None tugarutse kuri iryo shirahamwe BYW, mwari bwumve ibikorwa nk'ibi by'ugwaruka rw'abarundi baba mu mahanga baza gufasha aho mwari muherere.
Agomba kosore gatoyi iryo shiro ntiriri mu gisagara cya Bujumbura.
Muri Bujumbura
riri hejuru ku misozi ananiye igisagara cya Bujumbura. BYW bari bwakumve ibikorwa ryakoze yanabivuze Dalila yuko ishyirahamwe rishyashya hanyuma twe twaranezerewe cyane tubonye ishyirahamwe ngiri rigize impuhwe rikaraba bakabona abajene batoyi babo amakondisiyo bariko barigamwo bakavuga bati reka turabe tuze kwifatikanya n'ababa mu karere muri Misungararo ama twubake amashure ameze neza aho abana biga bameze neza kuko ariko ariga amakomisiyo ameze neza n'umwimbeza kumera neza n'ahandi hoho wasanga intumo hameze nabi cyane rwose ukuntu abanyeshuri bariko bariga ntibyari byoroshye ariko ukabigisha twarabivanye n'uko ukuntu abantu hari hamwe aba hameze.
Nsure mpindukire kuri Dalila, ukwegeranya uburyo bwo kugira ngo mufate ibi bikorwa mu minwe byari bikenewe aho mugiri aho hantu ni igiki wabonye Gadalila cyari gikenewe cyane uburyo mwabwegeranyije gute byari byoroshye kugira ngo muce mwegeranye uburyo vuba vuba mushobore gutangura icyo gikorwa cyo gufasha?
Yego, ntibyari byoroshye namba urumva ko twaciye turi muri iyo siporo hari nko mu kumunani katurarindira mu kwezi kw'icyenda ishuri ritanguye turavizita rero turabaza umuyobozi turamubaza ati twabonye ishure mu kwezi guheze ndetse uriko turaharengana none bimeze gute ko twabonye hameze uku aratwicarika aratubwira byose nyine historique aranatwemerera ati muraza mufata aka video nyimba hari icyumviro ngo bamufite cyo kwerekana ingenereye ibintu bimeze twe twamubwiye ko tutari yungunganya ati amafaranga dufite ngo yari mu kigega si ishyirahamwe risanzwe rihari rifite amafaranga mu kigega cyangwa ababayeur yabitse kelke pare tugenda ngo ce dutora ngo tuzane. Twabanje kumubaza le priorite kuko ibibazo byari byinshi mugabo umuntu amafisa ahahera twamubajije ati uravye tugiye tugakubita inzira ifunzi tugasaba hirya no hino kandi noneho tugahera ku buryo twebwe nyine dufise mu mifuko yacu ubona icyo twabakorera cya mbere cyobikihe nk'urwaruka ati ntimudusabe byinshi twe mutubwire ibishoboka hama petete abandi bagira neza bazuza bunganira twe tugomba kugenda dukoze kimwe muri byo.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 radio ngoma na amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 radio communautaire de la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 nao kwa dukuli kila mwini mmajefa ya Uganda mga kumviga nilobja atru kuli radio Ijwili Yobora Voice of Muhabura kumurongo wa FM 88.8 nibichichenda ni radio Ijwili Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kujira kuchumeru.
Mukomeje kumva radio Ijwili Amerika ivugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mateka habayeho mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aratubwira kimwe mu byaranze itariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 nk'uyu munsi.
Ku itariki ya 9 ugushyingo umwaka wa 2009 umuririmbyi muri Afrika y'Epfo Miriam Makeba yitabye Imana afite imyaka 76 yaguye mu Butaliyani mu mujyi wa Caserta amazi minota 30 aririmba mu gitaramo cyari cyateguriwe Roberto Saviano umwanditsi w'Umutaliyani wari umaze kumenyeshwa ku mugaragaro ko azishwa n'agatsiko ka mafia kitwara kibandi gashakira amaronko hadakwiye. Roberto Saviano kamuzizaga ko yaramaze gushyira ahagara gara ibya kugatsiko ka mafia gakora bidahwitse. Umuzika wa Miriam Makeba wari warahawa kazi na kakabyiniriro ka Mama Africa wari wararenze imipaka ya Afrika y'Epfo gusakara ku isi yose. Makeba yatangiye kumenyekana mu banyamuziki muri za 50 aririmba muri Orchestre Cuban Brothers na Manhattan Brothers Skylarks na African Jazz. Mu mwaka w'1959 Makeba yakinye muri filime Back Africa yagaragarije amahanga ububi bwa politiki ishingiye kwivangura muko muri Afrika y'Epfo. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwa mu bujije amahwemo urupapuro rw'inzira rugirwa impfa busaba imuviramo kuguma mu buhungiro i Londres mu Bwongereza. Igihe nyina umubyara yitabaga Imana mu mwaka w'1960 Miriam Makeba wari ufite imyaka 28 ntiyashoboye kujya kumushyingura. Mu mwaka w'1963 Miriam Makeba yatanze ubuhamya mu muryango w'abibumbye yavuga ukuntu yambuwe ubwenegihugu havuka. Ibyo nabyo ntibyamuguye neza. Ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bwahise bufata icyemezo ko nta ndirimbo ze zizongera gucurangwa ku maradiyo ya leta. Makeba yagumye mu buhungiro aba mu bihugu bitandukanye leta zunze ubumwe za Amerika ho yigeze kuririmbira Perezida Kennedy ku munsi w'isabukuru y'amavuko naho yahimbiye indirimbo ye izwi cyane Pata Pata. Makeba yabaye kandi no mu Faransa muri Gine no mu Bubiligi kandi akomeza kuzenguruka isi asobanura ububi bwa politiki ishingiye kwivanguramoko yarizwe ku izina rya apartheid. Imaze kurandurwa mu mwaka w'1991 Makeba yasubiye muri Afrika y'Epfo akomeza kuririmba. Mu mwaka wa 2005 nibwo yafashe ikiruhuko kizabukora ariko akomeza kuririmba mu bitaramo bito ni nacyo cyari cyamujyanye mu Butaliyani aho yari ku itariki ya 9 ugushyingo umwaka wa 2008 yitaba Imana aririmba.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti muduteza amatwi ahane dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema obafashije kuyakurikira mbasezeho mbivuriza amahoro n'amahirwe.